Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru wizi tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu com. Muriyo neza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga. Uyu munsi igenekezo rya 20 ry'ukwezi kwa gatanu ni munsi udasanzwe mu Burundi. Ni munsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu, amatora abashinga amateka hamwe n'amatora y'abaje nama b'amakomine. Icyo gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro. Amatwi yadusumira icyo gikorwa cyagenze neza, nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke ubwicanyi bwabaye. Ariko amatwi yadusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe. Ikiganiro cyacu muri Sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro by'Iradio Ijwi rya Amerika. Ubwa mbere tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza cya corona. Nkuko twabibabwiye akatari gake muri iminsi dukorera mu ngo zacu kubera icyo kiza, hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushobora guha akaryo abakunzi b'Iradio Ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyiyumviro n'ivyifuzo vyabo ku migambi umutetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere. Mu kiganiro muri Sanga cyo munsi rero twatumiye ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu kanya nibaza ko tuzoba turi kumwe. Twatumiye kandi na ambasaderi Isidore Mbayihaga ari mu Burundi. Muriwe neza ambasaderi Mbayihaga. Bose niyoza ko mu kanya tuza kubabona, ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana asanzwe arongoye ishyirahamwe Ajap Africaine ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka tubwire mu ncamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora. Ajap Africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenzuza amatora mu Burundi. Muriwe neza Eric Nsengimana.
Muriwe neza n'abari kubatwumviriza. Ndabahaye miriwe namwe mwese muri studio za Radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye miriwe.
Muriwe neza murakomeye ngaho.
Ego nganje Bujumbura turakomeye.
Ego mutubwire ishyirahamwe riri muri icyo gikorwa cyo kugenzura amatora mbiga aho mwagenzuje ntihe abarowezi b'ishyirahamwe ryanyu bari mu bihe bice by'igihugu?
Murakoze cyane. Abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Uburundi. Tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose.
Icyo gikorwa mu izo ntara muriko muratubwiramo amatora cyagenze gute?
Ego nkuko Frederic bisanzwe amatora uno munsi n'ikigenekerezo rya 2020 umwaka w'2020 aho abarundi baramutse batora indongozi na cancane indongozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashinga amateka n'abajyanama ba komine. Rero igikorwa cy'itora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi. Henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha cumi na zibiri, ariko hari n'aho ibikoresho byashyitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu. Hariho n'aho batanguye isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itanu bivanye n'ingene ibikoresho byashyitse biteze. Rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha icumi zo mu Burundi, nababwira ko igikorwa cy'itora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu ziherereye ariko haza umwe umwe. Ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza n'ubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenze neza hamwe hamwe ni kuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyerekeye cyane cyane umutekano umushyirana n'Isengimana byagenze gute muri rusange.
Yego, ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza. Mbere uno munsi hibonekeje abasoda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe, ariko aho bita ku Muyira muri Bujumbura nk'uko nariko ndabivuga harimo abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri, imwe ikaba yashoboye gufatwa n'abajejwe umutekano iyindi nayo irabasiga bakaba bagiye bayitwaye. Rero byibonekeza ko bari baje gutora amatora ariko ntacyononekaye byose byagenze neza.
Mubuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafatwa na nyirubwoko ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane.
Ava mu ntara iyihe?
Ari mu ntara ya Bujumbura aho bita ku Muyira niho ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe. Ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo?
Ego, nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose ku rwego navuga rwa interineti, kuko interineti ntikirakora, amameyira ikarakora, google ziriko zirakora. Ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bwa bunyongerekanabumenyi bita WhatsApp na Facebook, akaba ari bwo bwonyine butari kudakora mu Burundi. Indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora. Nubwo bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyangwa ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga, nibo bagenda bashaka kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngarukanabumenyi.
Turagushimiye cyane rwose Mushyirantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi, k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana. Murakoze cyane rwose.
Namwe murakoze cyane. Sinzi ko twabwira n'ahandi hagiye hibonekeje utunenge.
Utwo tunenge ahandi yemereye ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe? Utwo tunenge twa rutuhe?
Murakoze cyane. Hariho ahandi hibonekeje utunenge kore narivuze mu ntara nko muri Bujumbura neri aho hari hibonekeje kuri lisiti kidike cya Rama aho abatemere bari baje batangira kiwe gitatu zikariso zitatanzwe na sheni, ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe twashika bamaze kubangira kuyinjira baciye batanu. Hanyuma kandi hariho kandi no muri nanyene muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yakwemewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bikaba byateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bikaba byateye ikibazo. Aho hose hari muri meri ya Bujumbura. Hariho rero n'ahandi hibonekeje mu Ntahangwa umumambure wa sesi Ntahangwa aho yagiye arasubiriza abamambure ba birodo vote abakuraho bagiye gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wajijwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ivyo bintu akavuga ko izo permitasio zose yagize ataco ziguze
hariho n'ikibazo
yitaba kuri seni
hariho n'ikibazo mushira ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora ico kibazo bakivuze kwiki
ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri centre y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa kuri kuri amashyira y'Abafaransa ndetse no kuri Ave Marie no mu Buterere aho twagiye tubaca henshi twagiye dusanga abamambure bakenyi bakagira amabaje aberekana ko ari abamambure bakenyi bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi ni migozi n'amakose baje akamabaje yararimo izo navyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze akamabaje bafise bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Seni.
Murakoze cyane rwose Eric Nsengimana ndabashimiye cyane rwose. Nuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye mu studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassador Edouard Bizimana akaba aseruka irundi i Moscow. Mwiriwe neza ambassador Bizimana.
Mwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Girango aga telefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko tura sabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngirango nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo ataba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu begeranije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka n'ukuri ni intambwe ikomeye cyane barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi ngirango ndashobora nagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko
yego nkuko twabwiye rero murongo wa telefone ya telefone yari yagoranye turi kumwe kandi na ambassador Isidore Mbayahaga wewe akaba ari mu Burundi muri neza ambassador Mbayahaga
nagize muri wenye ko ha Frederic yego murakoze cyane najewe mbaye nka ambassador ale mu Rusia akatelefone kare kazoranye niho gifata ikiganiro ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse nawe ariko yatwumviriza ngirango banagaza ngahe isigaye faja kubaza ibibazo byo kwishura
yego mireka tuje mu mizi y'ikiganiro cy'umunsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwiye kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi reka dutangwe kuri mwebwe bwa mbere na mbere ambasaderi Bizimana mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi
nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biya mamaza barahuze baremereye ibitari bike abarundi nibaza rero ko icambere na mbere bo kwihutira uko gushira mu ngiro ibyo bemeye ni naco gitu ni naho bazobonera yuko batihindukije mu ijambo nibaza ko icambere coba ikintu cyo ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe ni kiza cha ci coronavirus nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni ca kabiri kuko bavuga yuko munda harari nzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngira ngo budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore mbaye haganamwe ibintu mubona bihutirwa umutetsi wese azoba yatowe yoshira imbere ika yorangurira abarundi ika no mu minsi ijana ya mbere utetsi bwiwe ni hibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaze ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana we bagomye bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri imyaka rero indwi iri imbere ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ikasoza bakoze muhorora ninjyewe mu kibazo mumbajije umuntu wese muri aba ariko barahiganwa yohabwa agira amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo barundi bamwiteze ko ari byinshi mugabe munyemerere ndabivuna kure mu duce dushyira nk'umunani abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko muvuze muri iyi minsi ijana ni uko hoba ubutungane kuri bose icya kabiri ni uko yoba oba leta umuvyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ivyumviro vya politike vyiwe canke vy'umugambwe arimwo canke aho ubwoko bwiwe aho intara avukamwo canke idini asengeramwo icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ridakumira icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubakira kuri kanse kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko uburundi mazi ko bwakemuje bitandukanye bigoye icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugwanye igiturire n'akarenganyo hanyuma akantu k'indi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze zihete zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe icy'umunani navuga ni uko boba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko birageramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi ibyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze yuko hazoba impinduka kuri ivyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Voix d'Amerika z'ijwi ry'Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cya korona nk'uko twabibabwiye muri iki gihe turafite umwanya w'iradiyo ijwi ry'Amerika Aimable muri we neza muri hehe
ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nayo nabonye mwandika yuko twasigiye nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara
yego
jyeho narindirere amatora yagenze neza hama nk'uko nari kundi mubandi yatora bivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashyiraho inkwayi nshyitse
icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abari kurahiganwa bushiraho intahe ishitse ni byiza cyane rwose mufite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo
ikindi cyumviro nuko abyano merere byagenze neza bavuga bya interineti nyabaza ko nubwo byabaye byabaye gato rimwe bagiye ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinaza ngo ko byano merere byari ko birakora
ni byiza cyane rwose wakoze bambla murakoze reka duhe n'ijambo nkunimana mwiriwe neza muri hega nkunimana mwiriwe neza muri he
ndi mu karere ka Nyanza
Mwafikiwazo mwafikiwa mbilo tuliko tufuga kumatora ya wai alikuwa wa Murundi alikuwa soze kwa mwiki gihe matora ya wai mwujihugu chose ya matora imukuru jihugu ya matora ya shinga mateka na matora ya wajina mawa makumine tuliko tufuga chane chane kumigandi umutengi siwezi ya zogi gila mahigu ya gatogwa yoshikiza mumisi ya mbele duga kujambo chimvilo ikiwazo
nuko nje ntaho no kubivuga mbere icyo ni kibazo najyaga nganira n'abandi barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu ari ikibazo kimwe abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuva imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe inzuzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ako nge ndumva ntabasha
turakumva
nge ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora ataba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko nge numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza buri murundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije impamvu yagize ati asavye abanyapolitiki bariko barituza gushyiraho intahe isize mu gihe ndiko nkunda Imana navuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yiyoza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mubivuga kuriya
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma wavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahe ishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda ntazoba atsindiye yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose ni ukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje no gisaba abariko barahiganwa bashyiraho intahe ishize ubona atashimye urw'abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi Mbayihaga ivyimvo vya Aimable na Nkunzimana tugakwijambo mu karenga
murakoze cyane nagiye numva nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Aimable no kumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze avuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amasaba bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe baba gusanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyiraho intahe ishize bivuga yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera narindi uwo byankiye ntabwo uwo byankana mugabo ikiryoshe n'uko abarundi no munsi aho bageze mu iterambere rya politiki cyane cyane mu kumenya igihano rusange n'ubwirango nta byemewe cyane nta neza n'ibivuyemo nagomba guhumuriza abavumba yuko yabaye mabre y'abako bari hanze abarundi bariteguriye kutumvira umuntu w'umwe bahamagarira ikindi kintu atari amahoro n'umutekano ibaza yuko rero nk'uko babivuze abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganwe gushyiraho intara ishize ahubwo ibyiyumviro byabo nubwo abarundi bataba babahaye amadakwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu muko canke mu zindi nzira
mu kane gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushya ntaye nk'Imana yagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoya cyane rwose
icyo we nawe nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi wavuze yuko uwoza atsinze amatora yorongora uburundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo kuba igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafite amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kuri ku rutonde rwa mbere rw'uzo barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo mwiriwe neza
mwaramutse
neza munihega Okelo
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudani yepfo na Uganda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
nitwaza n'icyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza ninde abari uyu munsi ariko by'ukuri ndibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya kubera ko murere isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na President Museveni yaravuze ati ntabwo amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ititwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murere Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano ukibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri ko amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Peter Nkurunziza uwo yarashyigikiye yumvise ko yari genero mu basirikare b'u Burundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandideti
ariko ubu ni umusivire
yesi ni umusivire ariko nubwo ari siviriyani genero kuba siviriyani zimo muri ibyo bihugu by'u Burundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko hano reka nibaze hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garanti kandi tuzi ko garanti imwe imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye
icyo ni ikibazo abashinjacyaha twatubiye umushinjacyaha Okelo adashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari COVID
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko niho kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba n'amategeko abaharagendura umuntu kubera isi yose iri kubibaza bya virus
yego medeka icyo kibazo baraka kwishura ariko ico n'icyo mvira cyanyu abashinga ntari turi kumwe baragira ico bakivuze kureka duhe ijambo John muri neza
waramutse
naramutse neza
nimpore
muri hehe
ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa
aho muri state ya muri leta z'umwe za America
ego
zifashe gute ngaho
nokuri hameze neza naho hataracha mwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu mete hafi ya tatwagira kwira takatsa
yaho ni hose muri leta z'umwe za America ariko intara nyinshi zishika mirongo nka zose mirongo itanu uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera icyo kiza cya corona murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku matora yo mu Burundi tukaba turi ko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradiyo Ijwi rya Amerika guterera ibyumviro ku byerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri aya matora yoshyira imbere duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
eko mimbere yuko nzana ikibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio n'imisi mwarimu mazemo hanyuma ku kintu umuprezida atoronka amahikwe yo kuba prezida ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemo ni kijanye n'impunzi zibanze zive hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Kongo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko general wa impunzi ndazi nta buzima buriyo bumetse neza kumira kunja z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni ibintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi nabyutse numviriza ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo aco atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico nyakubahwa perezida yari asanzwe hari werasanzwe arimo ngo aco kumusubiriza mu nkoko abandaniritse mwise mu ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo nakitse wakinyindu nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumvira bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibintu nagomba nkeze abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutu
n'abantu
bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo ibitahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane kose
murakoze
cyane perezida atotokwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi nyene genda bavuga ati nabacamanza nibaheza gucurubanza nosaba yuko utotokwa atoteri gere kuko si wazoba yitoya zoba yatowe n'abarundi
murakoze
karako narenza
murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu babikora kurikirana kiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira ico avuze ku makenga yashwijwe na Okelo avuga ati amatora ntirakwiye kwa Murundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabwaho kugira ngo zishobore gutahuka mukanya gato umuntu umwe
kome murakoze cyane Okelo ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abagwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okelo ari mu gihugu cy'Ubuganda n'ubwize ko ari ku mupaka wa Sud Sudan Ndiyo kuchuburundi ni wadayu kwa haliho umushikila nganji za magara ya wangu Nima nigo tukuize lango njene buheza wakaturali yako Ibi wikogwa mishoka mugi haliho ikichiza Ndiyo kurelo imgamba zote zafashwe kuburijo Tana kino chokunga wa nyamato wala kuwela Uyumugira wako kujitine Ikiwe yoteka na ni wadayu kwa abarundi na wabali ikunda usunda Ukwa bandi wakulewe wakunda Iyo babona yuko ari impambanye nibaza yuko aya matora bari kwinjiza yo kugabo nibaza ko yo ushira umutima mu nda abarundi turatekanye kandi turazi yuko atana kimwe bishobora guhungabana ngo umugera ube mwinshi kubera amatora hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida wa FNDC ngo ari umugenerali mu gishoza mwakimunyishuriye mwavuze yuko bari mu kana madikile kire nungo ya buzati muhera wae musota ntika hera alikompi wazayu uko ala nungu usi dupite wazi ya la prezidangaha naho mdihu gali wose wala wae nasirikare chane chane ni watora umunu kubeira ahu ya diracha watora ligambi chodi wazayu uko ya chie zako chane alikindi ya buze ngu kubera urundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bwo mu bihugu byo hanze ngo bavuze yuko bashira muri konfinema cyangwa muri karantene iminsi cumi n'ibiri yari nibaza yuko ari amategeko ariko yose umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi cumi n'ine kugira barabe yuko atabasha gukwegera akarambara yabari mu gihugu azanyiwe umukera
mwosozera ku cya kibazo cy'impunzi cyakamukazi mwosozera ku cya kibazo mu kanya gatoya cyane rwose cy'impunzi
yego nagomba nsozera ikibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi nibaza yuko ikibazo murumva ko bazagaruka ko kandi ibiganiro ndazi yuko nuja gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibyo byumvira by'abarundi kandi nibaza yuko ari umuntu azobaje atwaje abarundi rero yuko ibyo bamusabye urumva ko abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe bakeneye kwibanira icyo shida rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza impamvu ziri hano zigatahuka
yego be ambasador Edward Bizimana ibibazo bya Okero Okero afite amakenga na John tirakamu gasaba ko abategetsi bo kwihutira ikibazo cy'impunzi duga kwijambo mu kanya gato
yego murakoze nagomba ibire cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'abarundi kandi igihugu cyose kirafite nyine cyitunganya tuvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe dushe tugira ibyabo bagize ngo hariya bagize ibi dushe tugira ibyo hariya bagize kuko urabye usanga ngira ngo ingene ihaba hameze sico kimwe igihugu cyose kirafise ibyo kigendera ko amategeko kigendera ko hanyuma kigaca cyitunganya uko kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda abarundi gusumbya uko abarundi bikunda aricyo gituma rero abavuze bati reka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa nibaza yuko uwo muntu Okero nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ingene biriko biragenda ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro ngira ngo yogaruka afishe ibindi byo ibindi nabyo ibyo yavuze nibaza ko ntobigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose
yego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima kandi uzotorwa wese nawe nyene azobishyiramo ingufu kuko turazi yuko twifuza yuko abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutaha n'impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene impunzi abona ati jewe sinshaka gutaha nta uzomutahana ku gahato hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatowuyu batazotaha narumvise nabandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumije ntawo bigaruka ko ni
yego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugaboni baza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato
kugira
ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu ijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane muraho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo nibishasha kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo nibishasha cyane rwose ariko ni byiza ibiro biroguruye nta bantu bahari urumva ubwoba nibuke cyane rwose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego nuko rero nkuko ari ubivuze hariho abatari bakiye bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi ry'Amerika bagirwa ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira yitwa Alas San Draman Watara niko yita kuri Facebook yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye anyuranye n'icitwa amatora. Hamanizi mbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciye mu Burundi uno munsi yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kubwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmo Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha zari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze. John ndakengurukiye leta asa nk'umwishura. Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmo sha reka nihorere narengane. Hanyuma ndi ku management yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayese amatora ngo na matora maki atahagaririwe na buri wese ngo ni nkina mico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa nuko nyene yavyanditse. Hama Amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi nshimira Imana Thierry Tidjo niko yitwa kuri Facebook ngo natoye ariko aho natoreye harakajagari habuze impapuro dutorerako kandi bafise intonde zacu ngo emwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icihije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bariko bahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean-Claude ngo amahoro y'Imana amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ariwe azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda bukebuke wa musore we ibyo utwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu twe turatora hama seni gaharura uri umukozi wa seni cyane. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute? Ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo n'ubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalds yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora na hari gwasazotsinda edi dufite imana ngo mwategereje se ibitangazwa na Senyirika duhera heze kuri buno butuma bwa kwizera Izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kubyumva bakavyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ivi ngo nabo baharanira ivyubahiro vyabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari ubutuma bwinshi
turazakubwira ko mu biganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwizo ari ivyumviro by'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika atari ivyumviro ijwi ya Amerika washikana turi kumwe mu bise byumviro bitandukanye by'abakunzi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mugira icyo muvuze reka tubanze duhe ijambo umunywanyi yaturindiriye mu gihe kirekire Eliezer muri we neza muri hega Eliezer
yegome
akandi kazina kawe ninde ndashimiye duka ku ijambo kibazo cy'imvuyo
ejewe kugira ki aya matora
duka ku ijambo mukanya gato
ejewe ndavuze nduka ki ije ke aya matora kuri iki kibabisha bimo utanenge ariko cyo cyane cyane nka kwige abayitiya cyane abanyeshuri babiri muri sejine tente bimo ngo nabakirenga yabo kutora uko agisanzwe twariye ndishije gatumba gatumba y'ikigo cy'ikigo bayibaye kimwe cyo hakirikare hakirikare ko bazatwa ngo bazaje kwifuka
ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
ndiye abanyeshuri ke turi kumwe cyane kandi neza cyane ko kuza kintu
okay
abanyeshuri baba cyane abanyeshuri baba cyane yanti
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari gutumbika cyane neza huko urongoye umugwi wigengo jejwa mu guhagarika amatora semi mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambassador namba haga icite tumurondera mu kanya ariko nashaka ambaze na ambassador Edward Zimana niba hari ikintu asashikiza ku bibazo ikakubyumvira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo ni icyo ni kintu cyiza gose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi bagomba bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimo n'ama n'amashengero harimo na n'abaserukiri bihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadakizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo nta ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari zo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora cyanke igihugu kitari niba by'abanyamahanga atari igihugu rero abarundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nk'uko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzera inze ataco bizana nibaza ko ari icyo nugarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babasiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubo nashimiye nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyeshamakuru badushikirije amakuru uko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasaderi Isidore Mbayihaga isa n'iyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo tutangure kuri Joseph muriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo
niye nziza cyane rwose murafite ibibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo Barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko ku bijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radio zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka ya CNDD FDD abona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe aba murakoze akabazo kanjye karako
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mukanya gato Rukundo biniwe neza
biniwe neza murakoze kumpa ijambo
yego
ya isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko atazosura kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo wose muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe rwarihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiriye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwotsinda ayo matora namba yo bava no mu mugambwe senitede FDD uko kwaruka kwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara abasenere n'indi migambwe yose babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze
cyane rwose ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda mu kandida yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambo uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute reka umushingantahe rukunde wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi reka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu tugakwijamo umunota ubwo ntimurenze
ego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa n'uko hari abantu baba baratamitswe ibyiyumviro bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari batsinda icyo nzo gukora bishoboka nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utyo bitwombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma habaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira n'icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu birindiro kubera wowe yatanzwe amagambo uri ku butegetsi nukuri ibyo ni ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu magambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero ntoheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro batize babivamo kuko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikiza agasanga hatsinze udatashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
ibyo uravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziriko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyanke ati akaboko nk'ubu kiba mu Burundi bo mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati uwo mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha yuko ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake
bw'iwe
kandi nibaza ko abatashe batidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutahana bo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasaderi Bizimana tukiri kuri mwebwe mwabuze icyumviro gihambaye cyane rwose nivuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ibirenge hoko bw'iki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka itanu itazomara imyaka cumi intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko bw'iki mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
intumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashyira ingufu ahashoboye mu bisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byo ashoboye kugira ngo ingufu ziwe ziri zo kubaka izo kugisambura
ambasaderi mbaye hagaramwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyo kugwa ni uko abarundi batobandanya kubakira ku birarane cyane egomye ku birarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabiterambere bose bahuriramo rigakumira kuko hari abazwa ngo iterambere rigakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo
ni wazayu ukabahani
ndauda
kule ngera ijaji yose bakabaha ba umwe bakahagarara mu Burundi hanyuma bakagomeye gucabo babo tandukane ariko bagashimikira imigambi ya leta
ambassador Isidore Mbayihaga ambassador Edouard Bizimana ndabashimiye cyane gose ku kanya matoye kugira ngo tuganire ku uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi umunsi w'amatora turashimiye nabanywanyi bacu bijwi rya Amerika bose badutekamo bagashikiriza byimviro turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'abakunzi.